Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. No musi turi ku itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva n'isi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutukumvira ku mirongo migufi metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutukumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umukandida wa mbere kumenyekana hazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka wa 2022 yaratangajwe kuri uyu wa mungu. Uwo nawe si uwundi ni Madame Fidelite Nibigira wo mu Mugambwe APDR urunani rw'amahoro n'ugusubiza hamwe. Umupfasoni Nibigira aserukira Mugambwe akaba ariwe mutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Muratumiwe namwe rero bakunzi bishwe rya Amerika mushikirize ibibazo n'ibyumviro nkuko bisanzwe. Nimero yacu ni ya indi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndayisubiramwo mugume ku maradio yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ryagize ku munsi wa mungu itariki 7 z'uku kwezi kw'indwi, indongozi z'uyo mugambwe zafashe ingingo zikomakomeye zijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi mu mwaka wa 2020. Muri izo ngingo harimo ko bazokwitaba ayo matora. Ikindi nuko uzobaserukira muri aya matora ari umukenyezi Fidelite Nibigira. Umukenyezi akaba yarasanzwe ayoboye urunani rw'abakenyezi muri uwo mugambwe APDR. Tubitse ko APDR ni mfunyapfunye y'Igifaransa isigura Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation. Mbere ko tujya mu kiganiro nyezina, reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye aho batangaza iyo nkuru yuko Madame Nibigira Fidelite azoserukira uwo mugambwe. Tutegumatwe.
Umugambwe ya PD ushizeho uzoduserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfasoni Fidelite Nibigira.
Watowe n'umugambwe wa APDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 umupfasoni Fidelite Nibigira n'umudukazi aturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana. Ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe.
Mbere ya byose rero nobanza gushimira Imana rugira byose iyo yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane ubwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya APDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza. Sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushyigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya APDR, mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu.
Umupfasoni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu.
Ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya APDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini kiya ku masonga. Nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo ku byo mbona habandi bagejeje abona ko kirango nta murundi ari muri iki gihugu byose atabibona bikorwa biriko birakorwa sibivi tuzotangura bishasha by'iwacu tuzobandaniza habandi bageze.
Umukuru w'umugambwe wa PDR nawe Gabriel Banza Witonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani.
Ibi rero bikaba bitaje ingihamana kuko umugambwe wa PDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa 9 Kigarama mwaka 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije. Ni nakaryo ku mugambwe wa PDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gutyo hazogere twiteguye neza kandi bihagije.
Banza Witonde hari n'ibindi yibukije.
Umugambwe wa PDR wiyemeje ko uzoguma ari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gutyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi iramo. Umugambwe wa PDR uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gutyo iyo migu y'abarundi nayo baronka amahigwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo kuko ahenshi usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura.
Umugambwe wa PDR ni wonyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azobuserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi 10 ngo abe mu Burundi. Uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uzazotwara imyaka 7 nk'uko ibwizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi byakurikira ingo c'umukuru w'igihugu ku myaka 5 rishira kundwe. Aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2020 aje nyuma yateye impari anabyara injyane mu mwaka w'2015. Icyo gihe Perezida Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu ubugihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyari cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'2025 ijyambere Nkurunziza ajya ku butegetsi yatowe n'abashinga amateka atari abanyagihugu. Icyo bikora kuva ashyikiriza ibwizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu umwaka uheze Perezida Nkurunziza abavugizi biwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi babimwagiriza ko yahinduje ubwizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose. Eroje wirika neza Nairobi juu ya Amerika.
Yarakoze cyane mugenzi wacu Eloge wirika neza kuri iyo nkuru yaduteguriye katwakira umutumire wacu Madame Fidelite Nibigira. Murakoze kwitaba ubutumire mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Kaze neza.
Agenda bashimiye ko mwashoboye kuntumira.
Yego. Kubatakuzi rero ubanza ukatwibwira Madame Fidelite Nibigira ninde muri make?
Sewe ndi umukenyezi yemeye kuja mu ihiganwa ry'amabanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'2020 nkaba mpagarariye ubwambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe.
Wakiriye gute none amabanga yo guserukira umugambwe wanyu mu matora y'imirije?
Mu mabanga yo guserukira amatora yo guhagarara mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'imirije y'2020 nabyakiriye neza cyane narishimye kandi nongera nshimira n'abanyizigiye. Ni intambwe ikomeye ku Barundi donc ni ntambwe ikomeye ku Burundi n'Abarundi kubona hashobora kwizigirwa umukenyezi.
Ego tubandanije mu kiganiro umugambwe rero uri ku butegetsi CNDD-FDD urafise abanywanyi benshi cyane mu gihugu ariko abantu bakwiyumvisemo bakagutora. Ego mu nkuru duhejeje kumva waravuze ko uzobandanya ibikogwa by'umugambwe wanyu ariko harabatazi ibyo bikogwa ivyo ari byo. Ikintu ca mbere kikuraje ishinga mu gihugu wipfuza gukemura ubaye president nk'iki?
Ikintu mu byo nifuza gukemura si kimwe si bibiri ni byinshi kuko umugambwe ya PDR urafise imigabo n'imigambi ariyo na jewe nzogenderako ntabwo turaba ngo wundi mugambwe usaba abanywanyi benshi umwene gihugu yumviriza umugambi akabari wakurikira kuko nta uba abanywanyi agendana mu mufuko wiwe
nivyo cyane bimwe none mu byo wakoze byo waciyemwo mu buzima bwa misi yose byo gufasha abantu bakeneye kumenya byo gufasha mu mabanga akomeye yo kuyobora igihugu ni nk'ibi
mu mabanga akomeye yo kurongora igihugu ikintu mushiri imbere kizomfasha cyane nuko nari nsanzwe ndongoye abakenyezi bahurikiye mu mugambwe urunani gugusubiza hamwe no kuvuga PDR mugambwa amahoro no gusubiza hamwe urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe abashobora kubitahura ngira ngo bama babibonye muri ico kibanza rero narimwo inyigisho nyinshi twazijamwo na cyane cyane izishingiye ku bakenyezi hanyuma nibaza ko imigambi bamaze kuyumva nibaza ko nta n'umwe azonye imijyotwe
ego cyane urwaruka nago nyine ruri mu bantu cyane cyane mushimika ko mu mugambi wanyu kuva muri kinatangura tugiye dusoma bimwe mu byatumye mutangura umugambi wanyu urwaruka murufitiye iyihe migambi ko ari nago rugize hanini benshi mu gihugu kandi muri iki gihugu ugasanga ubuzi n'ibindi byinshi barahanzwe n'ibibazo byinshi urwaruka mubifitiye iyihe migambi
ngwaruka mbanje kubasigurira neza umugambwe ya Tedere ni umugambwe ushiri neza y'ugwaruka imbere nibo bazi imbere nibo dushimikira ko gutora imigambe dushimikira kugwaruka twebwe nka twebwe turiko turenza imyaka canke twa tugeze mu rugero tutarengana dushimikira ku neza y'ugwaruka kuko tuba twaravyaye canke kumbure n'ubutavyaye arafise umwana rero kareko twebwe dushira ineza imbere n'umugambwe uharanira ineza y'ugwaruka iyo nico kivugo cyacu hanyuma rero mu migambi turiko turategekaniriza ugwaruka nuko tubona ko ugwaruka ahanini rurenganywa urasanga bafise imvo izina ziriya zituma badashyikirizwa nabo mu nzego canke mu buzi buri hejuru bashobora kubaho nabo bisanzuye nukuvuga ko inzego zifata ingingo kenshi usanga ugwaruka rukumirwa twebwe rero na cyane cyane mu buzima bwa none nk'akarorero ukumva ngo umwana ahejeje ishure gwaruka rikuruza amashure ati akazi tugatanga turabye experience bintu rero bita experience sinzi ko kibaho mu mashure nkajewe ntacyo nari bwumve icyo kintu kiratuma ubwo gwaruka ataho baronka bisumamwo ugasanga agumye ngaho oho y'ishure bize ntacyo isiguye twebwe rero mu migambi y'iwacu harimwo yuko akazi kazotangwa twisunze ko bakora ikibazo kimwe kuvuga akazi kazotangwa mu nzira imwe yuko tuzomenyesha akazi hanyuma tugakoresha ikibazo tudasabye uburambe
hama no mukumbure mu ndongozi zanyu z'umugambwe mwuba mufisemwo ugwaruka ko muruvuga cyane
twebwe mu ndongozi z'umugambwe mbere mu ndongozi nkuru ziserukira umugambwe bose n'ugwaruka guhera kuri nyakubahwa arongoye umugambwe baracyari mu mugu w'ugwaruka
tukivuga kugwaruka kumbure twoja ku kindi kibazo mbere ko tuja ku banywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo n'ibyumviro hari ikibazo c'abigeme bo muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza baheruka kwirukanwa ku ishure kubera ugutwara imbanyi batifuza hama bakirukanwa abavyeyi babo bariko barasaba yuko basubiza mu ishure ishure naryo rikavuga riti n'amategeko y'ishure hariho ni itegeko ry'ubushikiranganje ryari yarisubiriye ko aho bari baravuze ko abana bo kwirukanwa ariko bararisubiza inyuma ariko bibandanya kubonekeza yuko babandanya kwirukanwa iyo batwaye imbanyi batifuza kuri icyo kibazo hari cyo ofise ukivuga ko ucyumvira kwiki
yewe nk'umukenyezi kandi sanzwe nanje ndi n'umurezi ndumwigisha mu kazi ka misi yose aho ntacyo nabivuga ko itegeko ry'umushikiranganje hari ubu uyi arafise ivyegera vyo babikorana aho azoshira niko natwe abatye tuzovyakira
akoze cyane turere tuje ku mirongo ya telefone twakire ibibazo ibyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika twibutse abatwumva yuko mushobora guhamagara telefone ndayibibutse ni agasaraba 1 202 44 41 93 1 iyo niyo nimero mushobora guhamagara ko cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mugashikiriza ikibazo canke cyumviro no ku rubuga rwacu rwa Facebook turiko turaruraba turi hano muri studio murashaka kutwandikira ko ivyumviro vyanyu tukabishikiriza adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu dutangure ku munywanyi wa mbere Pascal Pascal uraho neza
ego turaho
duhamagaye uri hega Pascal
ndi hane ya rugusto mu kambi y'abarundi muri Tanzania
tugakwijambo
hama jewe ubwa mbere na mbere ntangiye gushima nkenguruka ko kumva ko uburundi bigiye kwakira umukandida mushasha ariwe umupfasoni no kuri n'iziteka hama jewe nk'ikibazo nakwifuza kubaza uwo mutumire anagomba kumubaza ni yego yandije kwijyamba ku byerekeye ugwaruka n'ibyo kuri kumvise byinshi ko umugambi APDR kitineza ugaruka ndetse ufite na kageza ugaruka hama je nagomba kubaza ni ndega ugaruka riri mu buhungiro ndega gogo ni gwaramuka ruhungutse gogo rizakigwarutse ko mu buhungiro naho nyine biko ruramarira y'amashure ko ho nyigegenda gute ndega kurugo gwaruka ndokuvuga ni cyo kirapegwa ku rugo rwa ruhari ngaha mu buhungiro nakike ni umugambi wa APR APDR aje ikindi kibazo nagomba kubaza nti none kuba ari mu buhungiro mbega umugambi wa APDR wowe uri ko urategura iki kugira ngo nabo gica nk'ibyo yego baje biyumve ko ari abanyagihugu b'u Burundi eh ibazo byanjye ahanini byarinze murangije neza
urakoze cyane Pascal madame nibigira ku kibazo cya Pascal
nashaka konsubira mu kibazo aka telefone gasa nakumengo katwiragire wanje
ego muri make Pascal arashaka kumenya cyane cyane kugwaruka riri mu nkambi kibazo cyo cyambere kibazo kugwaruka riri mu nkambi mwo bafasha gute batavutse mu gihugu
waruka ruri mu nkambi y'icyo dutegura twebwe kuzobafasha hamwe twoshikira ubutegetsi nuko nago ruzofatwa nk'urwaruka rundi ruri mu gihugu binashobotse abo tacho kibagira batacho bavagiriza bashobore kugaruka twubaka igihugu cyacu bubaka igihugu cyabo
akoze cyane turabandanya no kuraba ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu ariko barandika bashikiriza bazi n'ivyumviro hari yabavuga bati uBurundi ntibwo twagwa n'umukenyezi icyo mukivuga kwiki
kibazo cy'uko abarundi bakizana imico n'imigenzo bya kera baravuga ati uburundi ntibwo twagwa n'umukenyezi nibaza ko ari rimwe bavuga ati umukenyezi ni wo gusasa umukenyezi ni wo gucumba umukenyezi ni wo koza abana ibyo twarabirenganye bashyire mu bwenge yuko ari cyo gituma iterambere iyo turiko turavuga iterambere ifo yuko dutera imbere mu bikorwa byose umukenyezi arashoboye ikimenyamenya nuko muriko murabibona ko twatanguye kuguruka mu mutwe tumenye ko politiki atari yabagabo gusa n'abadamu turashoboye
bakoze cyane dusubire ku mirongo ya telefone hariho George uraho neza
iri umwiri twafashima
ego uhamagaye urihega George
Hello?
Oui, Georges, où est-ce que tu
es? Je suis un homme qui a été un
homme. Tu as un jambo?
Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme. Je
suis un
homme
qui a été un
homme. Je suis un homme qui a été un homme. Hello? Et tu es un homme qui a Egiti na gomba kusikiza huko tulamukeje kabisa ntabyo kuvuga ngo abantu bavuga ngo ngo bakenye nibashoboye nibaze abo bantu nibaramenya icyo politiki ari cyo politiki iki nibaramenya politiki yari iyo yinda azanye imigambi myiza gende ngo nta kibazo kujya abagabo bashoboye niko nabakenye bigashoboye Egiti na gomba gutere
urakoze cyane George ku ntererano yawe tubandanye twakiriye n'uwitwa Eric ku murongo wa telefone amahoro neza Eric
amahoro amahoro
ngaho neza
muraho mamanza suze no mutumirwa
ego
nitwa Eric ndi mu Rwanda njye nshaka kubaza uwo mutumirwa na mbese bibaye ko abaperezidenti yafasha ku baturage bari hanze zifuza gusubira mu Burundi bagafatanya n'abandi baturage amwe ni ikindi kibazo na mubaza icyerekeye wenda mu Burundi aho usanga wenda bashyize amaboko imbere ugasanga bavuga ngo abahutu abatutsi ese we abaye perezida yazaba icyo bazikavuga bose basize abarundi cyangwa byagumaho rero namwifuza no kumwifuriza amahirwe kandi igihe bizabera akazatuza kandi tukazagaruka nyuma yaho tumushimira ko yabaye
Eric utarava ku murongo neza mbaze ikibazo cyawe cya mbere wifuza kumenya ni icyo azofasha impunzi zizoba zitahutse canke ikibazo neza na neza cyerekeye impunzi wifuza kumenya ni iki
nyine abaye perezida yahamagara bose bamwe bahunze bose bagasubira mu gihugu bagafatanya kubaka igihugu cyangwa nawe yabareka agafatanya n'abandi kubagurizayo
urakoze cyane madame nibigira impunzi uzivuga ku iki
yewe icyo navuga ku mpunzi impunzi ziratandukanye hariho izifise impamvu zatumye bamwe bari hariya na hariya nibaza ko imbo zitandukanye icyo navuga muri rusange ni uko nihagera icyo gihe nkaba ndamutse igihugu ni uko bamwe bose mu mice itandukanye abatacho nashize ko nti abatacho bagirizwa kuko sije nzoja gukemura ibyananiranye abatacho bagirizwa bazaba batahutse iwabo kandi bazakigwa neza cyane
Hame kibazo cha kabiri abaza kibazo cha moko nkatwe tubikurikiranira hafi cyane Burundi buramaze gutera intambwe idasanzwe mu bijanye no kunywanisha abarundi kuvyerekeye amoko arabaza ati none muzokora iki kugira ngo amoko ashe kuguma akora natsimbataye anywana
aho icyo no bivuga ko nkuko twisunga ibyivugo byacu mu mugambwe ya PDR icyo nzokora cyose nzisunga ibyumviro bya PDR twebwe nta moko akora n'imigambwe nti muri uwo mwanya tuzavuga ko bitazoje imbere si mugambwe tuzoshira imbere sa moko tuzoshira imbere kugera ino saha twebwe iby'ubwoko ntitubishira imbere turaba ibyumviro byubaka igihugu
tugiye ku kibazo c'abakenyezi twumvise ko mu mwayobora muyobora urunani rw'abakenyezi mu mugambwe wanyu bobo baserukiye ku ruhe rugero mwipfuza ko boserukirwa ku ruhe rugero mu mugambwe wanyu canke mu gihugu
urugerekeye uruhande rw'abakenyezi nubwo nari nserukiye urunani rw'abakenyezi mu mugambwe ya PDR nukuvuga ko kugera ino saha nuno munota nkuko nari nsanzwe nkora sinigeze mvugira umukenyezi ari mu mugambwe ya PDR navugira umukenyezi wese w'umurundi kazi yaba uri mu gihugu nuri inyuma y'igihugu
bimwe mu bibazo none abakenyezi bahura navyo bikuri ku mutima wifuza gukorera ko navyo ni nk'ibi
bakenyezi barafise ibibazo bahurira ko kandi bikora ku mutima umurundi uwari we wese iyo yibutse umukenyezi. Hariho icambere na mbere namaze nkuko kivuga ikintu cyo gukumirwa umukenyezi arakumirwa mu mabanga y'igihugu ba akabona nawe nyene ko bamushize muri ba sinshoboye kandi ashoboye. Hanyuma ikindi kigira kabiri nuko ingeso nyinshi zitari nziza zifatiye ku gitsina usanga ibibazo beni ibyo bihura n'abakenyezi ku bwinshi nabyo nyene nuko birabira hagufi yewe icyo zokora nzogerageza kubita abo bakenyezi umenye ibyo bibazo bibabakira na cyane cyane ibibazo bifatiye ku gitsina hanyuma baronswe ugufashwa guhagije.
Uravuga ku bijyanye no gukumirwa abakenyezi bahura navyo amategeko aravuga ko nibuni mu nzego z'indongozi hoba nibuni 30% kwijana kuri wewe cyo gitigikira hagije canke cyo kongerezwa cyo gabanywa kuri kangahe
igitigikira kuvuga yuko abakenyezi bashikirwa canke uburenganzira barekurira ko boshikira igitigiri ca 30% si.
Allo madame Nibigira ndakeka ga telefone kamugoye ariko turamugarura abandanye kuri ico kibazo nibindi dufise tuganira nawe reka tumira matete umugarure ku murongo wa telefone turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika rikisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa gatanu twatumiye Madame Nibigira Fidelite umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka uza w'2020. Rero mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo APDR runanirwa amahoro no gusubiza hamwe ku munsi wa Mungu niho batangaza ko umufasoni Nibigira ari azobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Turi kumwe ku murongo mukanya ariko telefone iragorana gato. Turafise ku murongo wa telefone n'abanywanyi bariko barahamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro twongere tubibutse nimero mushobora guhamagara ko abaduteza amatwi mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-2-4-4-4-1-9-9-1-9-3-1. Ndasubiramo iyo nimero ni 1-2-4-4-4-1-9-9-3-1. Ndabwiye ko Madame Fidelite Nibigira mukandida amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi muri 2020 bamugaruye ku murongo wa telefone. Madame Nibigira kaze ku murongo, muratwumva?
Sone niko karanga.
Ndumva ko telefone itari kwira korohera. Kumbure n'ibyagorana cyane, turagerageza iyindi nimero. Mbere yuko bicika twari tubajije kubijyanye n'ubuserukizi bw'abakenyezi mu nzego muri kano kanya amategeko aravuga yuko nibuni ho bamwe 30% nibuni kuri mwebwe icyo gitigiri coba kuri bangahe?
Igitigiri ndifuza cyane ko cogarukira kuri 50% kuko abarundi twese turangana.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko no kuri Facebook mushobora gushikirizaho ibibazo n'ivyumviro. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Abenshi ku murongo wa Facebook wacu bariko baragukeza, ndabona nka Théophile Mugabo avuze ati tumusabe urugendo rwiza no kuzomenyekana no kuzomenya abanyagihugu. Uyo ni Théophile kuri Facebook yacu aragukeza kubijanye no kumenya abanyagihugu. Mwaratanguye kuja mu ntara kwiyamamaza canke kwiyamaza ntiratangura, ariko kuganira n'abanyagihugu no kugerageza kumenya bimwe mu bibazo bifuza yuko vyokemuka mu gihugu.
Ame yaseni ikaba itaragera gutangura
mu bisanzwe mu bikorwa vya misi yose mu vy'umugambwe mbere yaho mwiye mutangaza ko mugiye kuja mu matora. Bimwe mu bibazo abanyagihugu bakuganiriza bakubwira yuko bipfuza ko igihugu co torera inyishu ni nk'ibi. Hallo? Ndumvaga telefone kariko karatugora, ariko nari mbaje nti bimwe mu bibazo wumva abanyagihugu bipfuza ko vyokemuka mu gihugu ni nk'ibi.
Ato nk'ibyo nk'abanyagihugu kuko ari hakufi bako tukiri mu ntango ntiturabishyira ku murongo ngo twumve ko byo ari ibibazo by'ugukemura.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko twabibabwiye. Mu bubandanye muhamagara ku murongo wa telefone mwandika n'ivyumviro vyanyu kuri Facebook. Turi kumwe na Madame Nibigira Nibigira Fidelite wo mu mugambwe APDR, mugambwe ugiye kuzokwitabira amatora yo muri 2020 mu Burundi. Rero Madame, muri iki muri urugendo ubwo kuzoba mu matora mu bakandida bazokwitoza birasaba uburyo bwinshi cyane. Muri cyo hari amakenga mwa mugifisemwo canke mwiteguriye gute kwitabira kampanye mu gihugu hose? Kibazo cy'uburyo mwoba hari amakenga mugifisemwo canke byifashe neza?
Ikibazo cyo kwitabira amatora kubera uburyo ayo makenga ntayo turagira gushika ino saha nta makenga dufise, nibaza ko bizogenda neza.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Madame Nibigira Fidelite, narimbwiye ko umurongo wa telefone wacitse, ubu muratwumva?
Ubu ndabumva.
Yego, ndumva ko byumvikana neza kurusha telefone yari tugoye gato. Muratwihanganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, imirongo muri misi isigaye ari ndanse, ariko turaza kugerageza kubandanya ikiyago kugira ngo mwumve byinshi kuri Madame Fidelite Nibigira, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka 2020. Niwe turi kumwe rero tuganira kuri bimwe yipfuza kuzo kemura yoronka amahigwe kuba umukuru w'igihugu w'u Burundi. Madame none kuri bijanye na politike y'igihugu hariho rimwe na rimwe ibibazo imigambwe imwimwe ihura navyo. Twihweje nk'umugambwe FNL urakunze kwidoga cyane ko babuzwa uburenganzira bwo kugira amanama hijya no hino. Kuri icyo kibazo mwo kivuga ku iki muri make?
Nibaza ko turacyari mu maguru masha yo kumenya ibibazo ibi na biriya, kuko kugera ino saha nibaza ko tukivuga rumwe abanyepolitike bose nk'imigambwe yose, nta mugambwe uri kurasotora uwundi. Nibaza yuko bizogenda neza kuko turacyari mu ntango.
Ego hama na politike y'umugambwe wanyu yerekeye ugusubiza hamwe, ubusigurira abatwumva kumbure bimwe mu byo mukora kugira ngo munywanishe abarundi, iyo politike muri make ivuga ite?
Iyo tuvuze gusubiza hamwe nuko twe dusaba yuko umugambwe ntusotora uwundi, ntihagira umurundi yiyumvira ibi na biriya kubera naka badasangiye ubwoko, badasangiye umugambwe, badasangiye idini. Twebwe umurundi tumufata nk'umurundi wese, ibyabaye byose tubyibagire hanyuma tukutsikije kugira ngo igihugu gitere imbere.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika. Turabandanya tubona abandi ku murongo wa Facebook babandanya kutwandikira. Deka twakire n'abandi ku murongo wa telefone kwanza. Hariho uwitwa Daniela twakiriye. Daniela uratwumva?
Ndabumva neza gatanu kuri gatanu.
Ni byiza cyane. Daniela duhamagaye uri hehe? Hama ikibazo n'icyumviye.
Ni Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane.
Ndagira mvuge kuri iyo ngingo muriho matora azoba mu Burundi. By'ukuri turashaka amahoro mu karere, icyo navuga ni kimwe. Burundi nziza niyo ntazongere kugundira ubutegetsi rwose ngashaka ikindi kibigo cya gatatu, kuko rwose twabonye ibibazo byateje mu karere birimo ibibazo by'amakimbirane n'intambara zihora mu Burundi z'urudaca. Bazakora ibikwiriye rwose birinde kuba badusubiza mu bibazo mu karere twihahiranira abaturage, dore ko ari twe tubizira. Ariko bazatugire neza baturinde ibyo byose, twebwe abaturage twihoranira amahoro n'umutekano. Murakoze.
Murakoze cyane. None ga Pacifique, bimwe mu byokorwa kuri wewe byoba ari nk'ibihe neza na neza? Umuntu avuze ati bagerageze kugumya amahoro, gutsimbataza amahoro mu gihugu, kuri wewe akarorero ko bari nk'ugukora iki? Daniel urantunga? Ni Daniel.
Okay, ndabumva.
Nari mbajije nti neza na neza nk'akarorero wotanga ko kugerageza kubungabunga amahoro byo bari nk'ibi byokogwa?
Akarorero natanga kubungabunga amahoro nuko mu by'ukuri hose yagira yafata ikiremwa muntu nyine nk'ikintu gitinyitse, aho kugira ngo abantu twumve ko ibyiza ari ukumena amaraso, ahubwo twumve ko ibyiza ari amahoro, duhahirane, tugenderanire, nta bibazo by'imbogamizi iri hagati ya twembi.
Urakoze cyane.
Urakoze
cyane Daniel.
Urakoze namwe.
Madame nibigira tu bandanyirije aho nyene Daniel ariko aravuga kubijanye ari mu Rwanda, avuga ibyerekeye amahoro muri kino gihe imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntifashe neza cyane. Kuri mwebwe kubijanye na politiki mpuzamakungu, kuco mukora canke mwifuza kubona coba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni ngiki?
Twebwe muri politike y'umugambwe wacu wa PDR uko imigenderanire iri itambe izoba aho izoba igeze, twifuza yuko twakomeza imigenderanire, tuzokomeza icyo gikorwa cyo gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, ndetse u Rwanda n'ibindi bihugu byose twifuza ko imigenderanire izoba myiza gusumba.
Ego tubandanye twakira abandi banywanyi ku murongo wa telefone. Turafise Ganza. Ganza uraho neza?
Ni mahoro mahoro.
Uri he Gaganza?
Ego jende mu karere k'ibiyaga bigari. Ego.
Kibazo cyangwa icyumviro ufitiye umukandida mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu Burundi ni kihe?
Ego icyumviro nari mfitiye umukandida wacu. Ego none nagira ndamubaze hamwe byoshika agatsinda amatora niki abona zo gukorera impunzi ko hari impunzi hari imfungwa nyinshi ziri mu mabohero zifunze zizira ubusa niki azokora kugira ngo izo mfungwa zibashe kurekurwa
imfungwa z'impunzi canke imfungwa mu gihugu zisanzwe
oya imfungwa ziri mu gihugu zifungiwe mu busho bwinshi bw'i Burundi niki yokora kugira ngo zizabashe kurekurwa kuko hari imfungwa nyinshi zifunzwe atacyo zira
imfungwa zifunzwe atacyo zizira wosobanura neza ikibazo kugira ngo yumve neza abo banyororo uri kuvuga abari bo
ego abanyororo mvuga nibajya bafunzwe bazira politiki ariko bazira ubusa atakintu bakoze bakajya mu busho niki nashaka nk'umuco kucyo bukora kandi kugira ngo bizore kugeze
urakoze cyane madame nibigira yagarutse ganza ku kibazo cy'impunzi kumbure nacyo nyine urashaka kukigaruka ko ariko tuhere kuri ico cerekeye abanyororo ba politique
tugarutse ku banyororo ba politique navuze yuko mu ntango navuze yuko ntaho bisaniye n'ikibazo cy'impunzi byo bariko babonera mu buhungiro si heza abari abafungwa nabo hari habafungiwe hagati mu gihugu hari habafungiwe nyuma y'igihugu nibaza yuko ubucamanza buzokora ha mu butungane kugira icyo bavuze ko ni ukuvuga ubucamanza twebwe mu mugambi wacu twama twavuze yuko ubucamanza buzohinduka bubutungane hakora ubutungane atakurenganya uyu nuriya
murakoze cyane reka tubandane twakire na Obed uraho neza Obed
kuna mahoro
uri hehe ga Obed
ndi Bujumbura mu Burundi.
Tuka ku jambo.
Ego ndashimije cyane nuko muri iki gihe hariho abarundi bamaze gutahura ko hariho amahinduka ateza kuba mu gihugu ariko ayo mahinduka reka nyage n'uyu mushiki wacu ari mu mugambwe APDR akaba ariwe yagize n'amahirwe yo gushirwa imbere ngo abari bazoserukira umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwitoza ariko nagomba kumubaza ufatiye kuri iki mvuga nti mbega kuba yarashizwe imbere yoba abona yuko by'ukuri ashobora guserukira neza umugambwe turavye kahise ku Burundi bakagira n'icyo amariya Barundi kuko muri iki gihe Burundi buhanzwe n'ibibazo byinshi hanini bijanye n'iby'ubutunzi mu bijanye na politike mu bijanye n'izindi no mu bisata bimwe bimwe byinshi kubera iyo politike y'igihugu itunganijwe gutandukanye n'uko abantu bamwe bamwe babibona hari aho usanga ibisata bimwe bimwe bititwara neza hari nk'ikibazo cy'ubukene urwaruka rwinshi nta kazi rufise rero uno munsi turababazwa nuko naya maradi ashobora kwakira abo bafise iyo migambi bateza gukora mu gihugu abanyagihugu bose abarundi badashobora kuyumva rero abashobora kuyumva arashobora kutubwira by'ukuri niki nayahe mahinduka bifuza kuzana mu gihugu kugira ngo uno munsi abarundi babandanye batera imbere ha kubandanya basubira inyuma hanyuma cyanyuma reka ndamutera intege ndamubwira ati ndamuteye intege hanyuma aze akore uko ashoboye kose Imana yamushikanye ibyifuzo byiwe n'imigambi yiwe azayikora atagihindutsemo kuko benshi bavuga ibi mu bwa mbere mu nyuma bagakora ibitandukanye n'ibyo bavuga ubwa mbere murakoze
urakoze cyane Obelda urakoze cyane Madame nibigira Hobede yatanguye abaza ati mubona koko mushobora guserukira neza umugambwe wanyu yego barakwizeye mebikumbure ku bwanyu muravyumvamwe ko muzoserukira neza ariko aragarutse kandi ku kibazo gihambaye cerekeye ubutunzi ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza hari ibibazo by'amadevize hari ibibazo by'igitoro hari ibibazo by'ubuzi cyane cyane ku bajeune nkuko yabivuze ikibazo cy'ubutunzi umugambi mwiza ubona uwofasha kubuteza imbere cyo bari nk'ikihe mufise mu mugambwe wanyu
mu butunzi umugambi nzoshira imbere ari nawo uyi nabandi bariko barawukorera ko nibaza yuko mahinguriro azongerekana azongeretswa gushinga amahinguriro kugira ngo urugwaruka ariko ruraheza amashure rushobore kuronka icyo rukora maze ubukene bubandanye bugirante n'ubushomeri bubandanye bugabanuka hanyuma kuvuga ubukene buri mu Burundi Burundi ntibukenye na gato ahubwo habuze itunganywa ibikorwa kugira ngo ubwo bukene bugabanuke tuvuze yuko ibitoro byaduze canke ifaranga y'u Burundi ryaduze sibintu umuntu yoca avuga ati ejo genda hagiye nzoca ndabisubiza hasi canke ibyo bitoro bice biboneka nokuvuga yuko isemo aho abandi bazaba bagejeje na jewe igihe nzobanda hageze nzobandaniza aho bageze hanyuma ibishobora guhinduka barizo duhindura
muravuze icyumviro kumbure two kubandanyiriza ko cerekeye ukuzana amahinguriro mu gihugu kugira ngo afashe ubutunzi ariko turazi ko amahinguriro asaba umuyaga nkuba mwinshi cyane icyo torega umuti kubijanye no kuronka umuyaga nkuba mu gihugu ni ikihe harabavuga yuko ho kuba kwa magomero harabavuga yuko hoba ubucuti n'ibindi bihugu byofasha mu bijanye n'umuyaga nkuba amashanyarazi plaque solaire n'ibindi byinshi cyane byerekeye gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba uciyumvira kwiki
mu kibazo cyo gutorera inyishu umuyaga nkuba nuko ubucuti bwokomera n'ibindi bihugu bishobora kuza gufasha kuko turabona ko ingomero zo ngahi wacu zidakwiye
urakoze cyane
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika radio ya
Radio Ijwi rya Amerika kiganiro ni muri sanga turi kumwe na Madame Fidelite nibigira mu kandida matore mukuru w'igihugu mu mwaka uzaba 2022 turafise n'abanywanyi ku murongo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika tubandanye tubakire Fiston ku murongo uratwumva
Ego ndabumbije nakunjana
Amahoro neza
Namahoro cyane
uherereye he
ande mugisaga cha Bujumbura
kibazo cha madame nibigira
ikibazo nagera mubaze cyo kubatubwira muri butatu Halo
yego turakumva
yego ubwa mbere nka muntu mujene asana kwitanya hafi ibintu bya politike mu YouTube Burundi ndetse na politike y'ibindi bihugu turazi uwo mugambwe yaserukiye ubutonde uri ko nigiye wemerwa mu Burundi cyo twatangaye cyane kubona ari wo mugambi watufata iya mbere gutanga umukandida ikikwazo twite ni kubera iki wo bibukiye gutanga umukandida muri APD gusumba gutanga imigambi bazoza kurangurira abanyagihugu cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka mu Burundi urungana n'ibice 35%. Je na gihati bari kutegura imigambi iyo migambi bakayitegura abanyagihugu bose muri rusange kuko nibo badoda kumutora ubu abanyagihugu barundi ubu bari kubatubwiye ubu ntibagitora umuntu batora imigambi.
Fiston, ninayo mpamvu twamutumiye imigambi ishikirizwa n'uwo mukandida nyene abashaka kwitoza. Ni navyo bibazo turiko turamubaza kugira ngo twumve imigambi y'umugambwe, imigambi we nawe nyene afise. Hari ikibazo cerekeye kumbure aba jeune wipfuza ko yokemura canke ikibazo wo mumufitiye cerekeye umugambi mu nzego zitandukanye wifuza ko yokwishura.
Ego mavuze yuko mamutweza ati yavuge imigambi azomarira yihugu cyane umugambi wiwe. Ariko turazi ko hari imigambi imaze gushira ahabona amapoje yabo azorangura muri 2020 no batatanga bakandida anogwa nk'akarorero. Umugambi sa Onyafrode mu nama heruka yabere igitega mu kwezi guheze yatanze imigambi 10 bazokora abanyagihugu.
Kuri wewe rero bo banza bagashikiriza imigambi. Reka tubaze madame nibigira kuri Fisto wabona yuko mwoshimika cane cane gutanga imigambi. Hari ikindi kibazo Fisto wari uvuze ko ufise ikindi mbere yuko yishura?
Ikibazo nagera mubaze nagera mubaze nk'umukandida w'umukenyezi aje guhangana n'abagabo nice kintu azaniye cyane cyane ku bakenyezi n'uwo mugambi abazanye ku bakenyezi kuko twizeye yuko niyagira icyo agira amatora niyasigurira umugabo niyawusigurira abakenyezi baduwe mwumva gusumba umugabo nanye ni umugambi awudusigure neza. Icya kabiri cya gatatu nagire mbaze niho umugambi azaniye urwaruka ruri mu Burundi urwaruka rwugarije n'ubukene urwaruka rwugarije no gufunga nabi no kubura akazi no kuja mu mabarabara kubera kubura ibyo bakora atuzaniye iki cyo kugwaruka ngaha mu Burundi.
Urakoze cyane madame. Nibigira ikibazo cya mbere abaza ati niko kimwahereye kugushikiriza umukandida mbere yuko mushikiriza imigambi. Cya kabiri abaza ati abakenyezi n'abajeune imigambi mufise kuri bo ni iyihe?
Nereye kwishura utubazo cya mbere kivuga kiti kubera iki mwahereye gushyira imbere umukandida mutahereye gushyira imbere imigambi. Imigambi twebwe twamatwayivuze burya asaba urutonde rwayo arayisaba hanyuma tuyimuhe itonze yose, hanyuma kuvuga yuko twahereye gushyikiriza umukandida tuba twahereye gushyikiriza kuko kenshi imigambi twamatwayivuze. Hanyuma ikindi nacyo ni uko umugambwe wese ubufise indinganizo zawo.
Abakenyezi n'abajeune yipfuza kumenya neza na neza bimwe mu byo mubafitiye muri ko murabategurira
abakenyezi umugambi tubafitiye ariko tubategurira nibaza yuko icambere na icubwa mbere cibanze namaze kukivuga navuze nti abakenyezi barakwiye kwitabira ibintu byo kubona kure bakerekana ko hari icyo bashoboye nabo bagashobora gushyirwa mu nzego zifata ijambo muri ibi bisata bibahereza abagabo. Sinovuga ngo tuzaba dukumirane twese dusangire twese batunganye, nta kuvuga ko umukenyezi ikina kiriya atagishoboye kandi nawe abashoboye ishure yize umusaza wiwe nawe abaryo yize.
Abajeune nabo
abajeune ugwaruka narirya aribo bari kugwinshi kandi aribo basise inguvu. Navuze yuko ari nka hamwe kimwe mu byo navuze yuko hamwe amahinguriro agwijwe ikibazo cya mbere nyamukuru arico kiriko kiratumangira ngo n'ubukene buba bwinshi kubakura mu ibarabara. Urabona ko biga bagasubira kuguma bazunguruka ibarabara ataje bariko barahereza amaboko baronse ubuzi nibaza ku bibazo bimwe bizaba biko biratorega umuti.
Wakoze cyane, reka twakire Celestin ku murongo wa telefone turiko turaja ku musozo w'ikiganiro turasigaje nk'iminota 5 ariko Celestin duga ku ijambo.
Yego murakoze nitwa Celestin Sebahire nkabakora kuri radio urumuri hano mu Bubiligi. Nagira ngo mbaze rwose umutumirwa wanyu kandi maje kumushimira rwose ko nyine yamaje nyine nk'umukenyezi ngo muvuge iwanyu. Nagiye mu mazi ikibazo cyerekeranye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi kubera ko muri iyo minsi rwose byagaragaye ko harimo ibibazo bikomeye cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nagiye mu mazi aramutse agize amahirwe nyine agatorwa akaba perezida wa Repubulika, ibibazo bihari yabikemura gute, imigambi afite niyo kugira ngo nyine abikemure neza. Murakoze.
Murakoze Celestin. Ikibazo cyo twakivuze ariko kumbure madame nibigira abanyarwanda barifuza kumenya ico mwokora ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Mu Burundi n'u Rwanda integuro twibaza yuko twamaze kubona neza integuro abari ku butegetsi bino saha niho tuzobona natwe aho tuzoba atuzofatira cyangwa aho tuzobandanira.
Urakoze cyane radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya kuronka abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone no kuri Facebook, ariko turabona akanya kariko karatubana gake. Mubandanye muhamagara muri amasegonde asigaye. Madame tukiriko turakira abandi ku murongo, iyindi migambi mufise kumbure dusozera ijambo mwifuza gushikiriza abarundi n'abanyarwanda kumbure n'abari mu karere bakumvise ku nshuro ya mbere byo bari nk'ibi. Telefone irasubiye kugorana gato. Telefone zabaye ndansa ariko reka tugerageze kumugarura kumbure iminota 4 ya nyuma isigaye turamuronka.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Radio Ijwi ry'Amerika turongeye kuronka Madame Fidelite Nibigira kuri iminota mike cyane ya nyuma. Twari tubajije Madame akajambo ka nyuma kumbure kubakumva bose mu karere cyane cyane mu Burundi, uba ushikiriza muri aka kanya na kare.
Muri aka kanya ka nyuma iminota dusigaranye, nushimira abo bose twari duteramanye abashoboye kumva kamo kacu, nuko dushigikira kugira ngo tuzoshike kuri iyo ntambwe. Ayo mahirwe tuzoyaronke, hanyuma turonke icyo duhindura ku Burundi. Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turagushimiye cyane gose Madame Fidelite Nibigira, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2020, akaba azoserukira umugambwe APDR, Alliance pour la Paix, la Démocratie et la Réconciliation mu Gifaransa. Umva umugambwe APDR ni urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe mu Kirundi. Murakoze cyane gose rero namwe mwese mwaduteze amatwi mashikirije ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turabashimiye cyane, tubifuriza umunsi mwiza, tubasaba no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu, munashikirize ivyumviro ku mukandida twaganiriye no munsi ku rubuga rwa Facebook. Turabandanya ikiyago, adresse ni VOA radio yacu. Duhurikire kuri Facebook yacu tuganire. Murakoze.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu